Zamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru, makuru makuru yarandi ntwi.
Turukumusi w'Imana nigerekerezo gicenda ukwezi kwa ruheshi umwaka wa 2024 ndabaramukije ndabahanikaze mwe bimwese mwashimye gukurikira radio Inzamba gateka kawe uni wa mwanya wa makuru makuru yaranze inondwe turiko turasozera nayo mukamashikizwa na Eddie Claude nini na hazwe
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tashwe kubaha ikaze murano makuru abasirikare b'Abarundi bari mu ntara ya Kivu yo mu buraruko baratabarizwa na bagenzi babo bari kumwe muri Kongo ko bamaze ukwezi bataronswa umukate n'amazi yo kunywa bari basanzwe bandikiwe ikitavuzwe na gashiru kabute k'amadolari 50 baheruka gukubita ijisho mu kwezi kwa kabiri. Abo babatabariza baravuga ko abatware b'Abarundi banyuruza ivyo bagenewe ngo bagaca babaka amatelefone ntibashobore no kwitabariza. Ido ni Dona Bonfils niongere.
Abasirikare mu Burundi bo mu kontenja tafoke yo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko batabarizwa na bagenzi babo bo mu gihugu cha Congo FARDC bagiye gufasha kumwe mu bituma bakora akazi kabajanye baroraniwe kandi bagononokewe bataka ibironswa kuvaho General Erinda yizigiye batazira muzinga aha kurongora inteko z'Abarundi ziri mu gihugu cha Congo mu ntara ya Kivu yo mu buraruko kuva mu mpera z'umwaka wa 2023 abo basirikare ngo bagiye barahomba byinshi mu byo bari bagenewe aha bavuga nk'agashiru kabute bahora baronswa ku kwezi k'amadolari 50 ku muntu ubu aho gashiru kabute bakaba batakikaronswa kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu ibintu byahavuye byunyuka aho batakironswa amazi bari bandikiwe n'umukate amazi yo kunywa bakaba bari bandikiwe umusirikare wese amaritiro atatu hamwe n'umukate ivyo abasirikare bakaba batasubiye kubironka kuva mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu abasirikare b'u Burundi bakaba batabarizwa n'abasirikare ba Congo kuko ngo n'igihe bagiye gukora akazi batagikora banonokewe bashobora kandi no kwandura indwara zituruka ku isuku rike kubwo kwihereza amazi mabi kuko bahora banywa amazi meza ubu banywa ibiziba ivyo kubura amazi biza gusongerwa isibe no kubura umukate bahora baronswa bigatuma bakora atanu tuguvu bafise kuko bashobora kwitwa na kigoyi. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko amafaranga agenewe abasirikare baharugwa mu batayo canke amakambi 9 abasirikare b'u Burundi barimo kontenja yatafoke muri Kivu yo mu buraruko bari muri ayo makambi 9 ikambi imwe yose ifite abasirikare barenga 600 bigasigura ko bose hamwe barenga gato 5,000 bagiriza urongoye kontenja General Erinda yizigiye batazira muzinga ko bari kwisonga ry'inyuruzwa ry'ayo mafaranga abasirikare bagenewe uwo nawe akaba akingiwe ikibaba n'umukuru w'ibirukuru bya gisirikare General Prime Niyongabo bavuga ko naho yamurungitse gutwara kontenja yatafoke yo muri Kivu mu buraruko kuva mu mpera z'umwaka weze w'2023 atasabye ko asubirizwa gutwara akarere ka mbere ka gisirikare ivyo bita Premier Division mu rurimi rw'Igifaransa abasirikare bari kumwe mu ntara ya Kivu yo mu buraruko ngo arabakandamiza aho babuza gutunga n'amatelefone abavuye mu karuhuko bita konje mu Burundi bapfa gushika ku kivuko cha Goma barasakwa bagasigara ata telefone bafise bamwe mu basirikare ba Congo twavuganye bakibaza nimba mu gisirikare cy'u Burundi hari amategeko bita reglement militaire abuza abasirikare b'u Burundi gutunga telefone. Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka kuri telefone General de Brigade Gaspard Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi canke General Erinda yizigiye batazira muzinga arongoye kontenja y'abasirikare b'u Burundi bari muri Kivu yo mu buraruko yabwizwa gutoteza abasirikare b'u Burundi bari muri Kivu yo mu buraruko ngo bagire ico bavuze kuri ayo makuru.
Kuco kibazo c'abasirikare b'Abarundi barungi kwa muri Congo ngo biva kugukorana hagati y'ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'umuhari FDLR mu ntambara bari mu buseruko bwa Kongo bikaba vyateguwe kuva kera uko gukorana ngo gushingiye kukwanka abatutsi hamwe no kunyungu z'amafaranga bivugwa na Tanaz Karayenga umenyesha makuru akurikiranira hafi ibijanye na politike akamenyesha ko yagize amatohoza anamenya ko umugambwe CNDD-FDD na FDLR yakoreye ihonyabwoko abatutsi mu Rwanda bagiraniye amasezerano yo gukorana mu kinyegero kuva CNDD-FDD imaze umwaka umwe ku butegetsi mu Burundi
amasezerano yabaye hagati ya FDLR na leta y'u Burundi hatwara nkuru nziza hanyuma General Adolphe Nshimirimana na General Adam Yomvunyoni barakira intumwa za FDLR hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu barazi izo ntumwa z'u Burundi ziraza zasaba yuko leta y'u Burundi yogura inkoho yogura ibigwanisho ikabicisha i Burundi hanyuma FDLR ikaza kubyakira bivuye i Burundi ayo masezerano yarabaye inama nshingamateka ntibizi intengo z'amateka ntizibizi hanyuma kubya FDLR ishimire abatwara icyo gihe abo bantu batatu ibaha ibiro by'inzira habo bavuga yuko ari 85 hanyuma umushikiranganji yatwara icyo gihe insecurite publique yari Yemebunyoni niwe yaciye ashingwa na Petero Nkurunziza kugura ibyo bigwanisho mugabo kitsirwa abapolisi b'i Burundi Ernest Manirumva yariko arabitohoza nico gituma banamwisha hanyuma ubwo bucuti butangurira ngaho kuva ico gihe rero bamwe bafise ubucuti bushingiye ku nkingi zibiri inkingi y'amahera inkingi y'ibigwanisho inkingi yo kuzana zahabu canke ibindi ayandi mabuye y'agaciro avuye muri Congo agaca i Burundi amwe agahabwa abakuru bo muri CNDD-FDD hakaba n'inyungu ya kabiri inyungu y'ibitekerezo kugira ngo barwanye hamwe bungure icyo bita empire bantu inzogwanya empire zina ubivuze mu majambo yumvikana mu by'ukuri bashaka yuko bo u Burundi CNDD-FDD FDLR n'abarya basangiye ingwano muri Congo leta y'u Congo baragize inama baraciye imyaka ibiri mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine na kabiri inama bayigira muri eta majo y'i Burundi arumvikana ko bagomba kungura iyo empire bantu ubujumbura bukazobera kapitali y'iyo empire bantu rero kumara kugira empire bantu kivuga ikindi kivuga kumara abatutsi mu Burundi muri Congo no mu Rwanda ibyo barabisanga kandi noneho birazwi yuko hari aba FDLR benshi bari Burundi bari mu nzego sikisoda cyane cyane polisi interahamwe kandi bafise ibirindiro kukinira ibyo birazwi
mu vyerekeye politike totezwa no kuburagizwa kw'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ngo ntibikwiye guca intege abarundi kugira ngo bibabuze kuzokwitaba amatora yimirije yo mwaka wa 2025 ivyo bivugwa na Kefa Nibize arongoye umugambwe Kodebu iragi igandadaye amagarira ahubwo abarundi bifuza ko ibintu bihinduka mu gihugu bakava mu kaga bashizwemo n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD kwitabira ayo matora ku bwinshi kurikira Kefa Nibize arongoye umugambwe Kodebu iragi igandadaye
kubwizo dutera intege abarundi ahubwo ngo bahaguruke bafatane mu nda nk'umuntu umwe batangure kwigira hamwe ingene bazotesha uwo wese yogomba kwiba amatora bongere bashigikize ibikorwa imigabo n'imigambi babona yoshobora kubakura muri ako kaga turimo twobibutsa yuko nubwo umuntu ataje gutora nareka gutwarwa n'uwo atatoye kandi iyo umuntu agiye gutora ni nk'umutahe abashize mu iterambere ryiwe kuko naho umuntu yogwiza umwimbu ubutunzi bw'igihugu cyagiye ubwitunganije nabi uwo mwimbu ntacu heza ngo umufashe ikindi abarundi bomenya nuko umusuma w'amatora yaramutse ashikira ubutegetsi acatangura kwiba igihugu kugeza agitemagaje kubwizo mvo dusaba abarundi bose kwitegura kwita amatora abatagira akanga muntu bazirondere hakiri kare kandi bazokwitabira ibikorwa byose by'amatora kuva ku kwandika abazokwita amatora gushika ku gucungera amatora ku byose by'itora kuburyo atanumwe yoshobora kubaca mu gyahomye
nayo mashirahamwe yadahana inyungu za politike 19 ari yamiriza integuro y'itegeko riha ububasha bwo guca imanza z'amatongo umugwi severe ujejwe kuri n'ukunywanisha abarundi iyo integuro y'itegeko iherutse kwemezwa n'inama nshinga mateka na nkengu za mateka mu itangazo ayo mashirahamwe yasohoye yerekana ko bitumvikana ingene ububasha guhagwa mu gwisever kandi warananiwe igikorwa cyo kunywanisha abarundi ayo mashirahamwe akabona ko ahubwo uwo mugwi wamye werekana ko ari igikoresho cy'umugambwe uri ku butegetsi bwa CNDD-FDD kandi atakindi ukora atari kubiba urwanko n'abacakubiri mu barundi asaba mukuru w'igihugu gutemeza iryo tegeko nayo ahandi ho ngo n'ibyahuha byoca bihuka dutega amatwi y'Odasse Habyarimana ajuru kutegura imigambi mushamo foske rimwe mu yateye igikumu kuri iryo tangazo
uyu mugwi hamwe wohabwa uburenganzira nk'ubwa sentare ahubwo uzohava uza kuryanisha cyangwa gucanisha mu barundi gusomba aho kubanywanisha aha twavuga aho nk'uko igwizwa shingira bivuga n'andi mategeko yuko umuntu wese n'imiburiburi afise uburenganzira bwo gushora kugira aho yongururije mu gihe toba yashimye urubanza yaciriwe na sentare runaka icyo bita double decret de juridiction mu gifaransa aha rero aya mashirahamwe arerekana neza yuko by'ukuri uyu mugi severe uko uhabwa ububasha budasanzwe kandi aya mashirahamwe akavuga ati intumbero nyamukuru n'ukugira ngo ubutegetsi buhari mu gihugu uyu munsi bushobore kwikingira ku byaha bikomakomeye bishobora kuba biriko birakogwa na cyane cyane turavye no kuvya amatongo aho haheze igihe abategetsi batandukanye bigarurira canke binyagira amatongo y'abantu aha no kuvuga yuko mu guseve uzoba wasubiriye amasentare ikindi nuko mu guseve dufatiye kuri iyi minsi ya vuba wamaze no kuyiha uburenganzira bwo gukarishya guha agaciro icyaki bacakozwe gushika no kucaha cha genocide aho bizwi yuko mu bisanzwe ico caha ari amasentare yo mu gihugu canke mpuzamakungu yemeza ko vy'ukuri ari genocide sumugwe nka severe uvyemeza ikindi twavuga nuko uyu mugwi severe uvuga ko uzofise ububasha bwo gukora ku madosiye yose umugwi sentebe utashoboye kurangiza aho n'abategetsi batari bahuriza ku gitigiri kingana n'amadosiye ashika 35,000 bitashoboye kuva mu nzira inyuma y'imyaka ishika 16 umugwi severe nako sentebe uriko urakora byumvikana rero yuko aho kubona yuko uyo mugwi uhabwa ububasha dobe bibaye mu ntumbero kunywanisha abarundi ahubwo arashaka kubajyanisha cyane gusumba mbere nuko byari biri uyu munsi aya mashirahamwe rero agasaba umukuru w'igihugu wese barundi yuko iri tegeko atogemeza kuko rigaragaza yuko ibyahora bihuha byohava bica bihuhuka kandi aya mashirahamwe arasaba abasanzwe bacutitse na leta bafasha leta yuko bakurikiranira hafi iki kintu kugira ngo iri tegeko ryemezwe amashirahamwe nayo adahanira ibyicaro bya politike tuyasaba ko yobandanya akora nk'uko ariko arabikora mbere akongereza n'akariro mu kubandanya akurikiranira hafi ibijanye n'agateka kazi na muntu ibijanye no mu gwisevea
Inzamba
twananjana no makuru yaranze inondwi turiko turasozera mu menyesha makuru Pascal Ntakirutimana arongoye igisata kijejwe vya politike mu kinyamakuru iwacu kuwa gatatu windwi igicisa imwe z'ijoro yaraswe kunyuruzwa n'abapolisi babiri bari mu modoka yo mu bwoko bwa pickup yari fise ibiyo bitabona mu gisagara cha Bujumbura kwibarabara gitiriwe abasirikare Avenue des Forces Armées aho bita kuri akanyoni muri zone ya Cibitoke muri commune Ntangwa unani gwamenyesha makuru UBG ruratera ivyatsi inyifato y'abapolisi bashatse kunyuruza umenyesha makuru Pascal na Kitimana Alexandre Nyungwe ko arongogoro nani gwamenyesha makuru UBG avuga ko biteye isoni n'agahinda kubona abari bajejwe gukingira umutekano abanyagihugu n'amenyesha makuru barimwo aribo bawuhungabanya tumutege amatwi
birababaje kubona abapolisi bari bajejwe gukingira umutekano w'abanyagihugu n'amenyesha makuru barimwo aribo baje mu byo kubatoteza guhonyanga amategeko bakaja kunyuruza umumenyesha makuru turiyamirije kandi twivuye inyuma uko gutotezwa kw'abamenyesha makuru mu Burundi. Birateye isoni kubona umurwi sense warujejwe korohereza abamenyesha makuru n'umwuga wo kumenyesha makuru gukorwa aho ikimenyesha makuru iwacu gitabarije uwo murwi aho kuwutunganiriza ahubwo waciye ubagabisha ku bikorwa icyo kimenyesha makuru cakoze ku makuru yo mu Burundi na cane cane aho bahaye ijambo umwigisha Julien Nimubona. Birateye isoni kubona umurwi sense uja nawe mu byo gutoteza umwuga wo kumenyesha makuru n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Turasubiye gutera kamo ubucamanza bw'u Burundi ko bwo kwikubita gashi ukiyambika umutamana ugaheza ugakurikirana abo bose batoteza abamenyesha makuru n'umwuga wo kumenyesha makuru. Tuboneyeho nakajyo kandi ko gusubira kubasaba gusaba ubutungane n'abatwara igihugu ko bo kwikubita gashi bakarekura abamenyesha makuru abafaso ni Sandra Muhoza na Florian Irangabiye bavundiye mu mwuga atakindi bariko barazira atari umwuga wabo.
Musozera n'amakuru imyidogo n'imyinshi mu banywanyi bishyirahamwe rivuza abakozi ba leta mituelle de la fonction publique mu Kinyamazuru. Abanywanyi bavuga ko iyo bagiye kugura imiti mu mafarmasi babwira ko atamiti ihari kandi ko imiti barondera itari kuri mituelle. Aho bigeze babona ko batosubira gukatwa amafaranga ajanwa muri mituelle bakaja mu yandi mashyirahamwe avuza abanyagihugu. Inkuru tibaze Alexandrine Keza.
Abakozi ba leta basanzwe ari abanywanyi bishyirahamwe mituelle bavuga ko batabona icyo ribamariye kuko bagiye gutora imiti mu mafarmasi babwirwa ko atayihari. Eka ngo hari aho banabwirwa ko imiti runaka itariho na mituelle. Umvirize umwe mu banywanyi ba mituelle.
Ugiye kwivuza ugabo bawe muti ha uhari gwe muti tuka kuri mituere gwe muti gwe kama sitema gwe muti wazoja kuri mituere ikatua waga chane.
Kugabo ngo hako mituere igyoguma liba kata amafaranga kumishara ata miti baronskwa ngo botuma bari vamo baka jamu yandi mashiranga avuza banyagihugu.
Tuasabjele yukore etayo fata ishazado muloke chasima ito kudukata
Uruganda rw'amakuru rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye Marie Noel Wineza arongo ishyirahamwe mituelle kugira ngo agire icyo avuze kuri iyo myidogo ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Alexandrine Keza aho akaba ari naho agarukiye amakuru makuru yaranze inondwi kuri Radio Inzamba agateka kawe. Edi Claude nazo nako ndabashikiriza ndabashimiye ndabifuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho buta.
Ngiyi nzamba
nzambira samirana.
Amakuru makuru yarandi nondwi.